Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi tukumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi, ni Edi Rwemba suza kandi mba ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda Madame Ingabire Victoire n'umuhanzi n'umuririmbyi w'icyamamare Kizito Mihigo basohotse gereza.
Boneyo nakanya ko gusaba Perezida wa Repubulika ubwo yakoze iki kimenyetso cyo kumfungura ko nabagenzi banje bose bafunze bazira bya politiki yose nabo mu bushishozi bwe yari uburyo nabo basohoka.
Uwo ni Madame Victoire Ingabire Umuhoza.
Benshi bari bazi imbaraga ziwe wenda z'igisirikare, ariko ubona ntoya garagaje imbaraga z'umutima. Tunagira ngo rero mushimire kuko ni icyemezo kigiye kungira akamaro mu buzima bwanjye bwite, ariko kigiye kugira n'akamaro igihugu.
Uwo nawe ni umuhanzi akaba n'umuririmbyi Kizito Mihigo, ubwo bombi bari bagisohoka gereza nyuma yo guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Iyo nkuru n'izindi zirimo igitero mu Gatumba mu Burundi turazigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacyo kuri isaha reka tuyahere mu Rwanda, aho mu gitondo cyo kuri wa gatandatu umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Madame Ingabire Victoire Umuhoza n'umuhanzi akaba n'umuririmbyi w'icyamamare Kizito Mihigo basohotse gereza. Ni nyuma y'imbabazi za Perezida w'u Rwanda Paul Kagame zafunguje abagera ku 200,000 mu gihugu hose. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa adufitiye inkuru irambuye.
Ibyo mwumva byumvikana si urufaya rw'amasasu, ahubwo ni imirabyo ya za kamera z'abanyamakuru zicicikanira kuri gereza ya Nyarugenge ubwo bafotoraga Madame Victoire Ingabire umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda na Bwana Kizito Mihigo umuhanzi n'umuririmbyi w'icyamamare mu gihe basohokanaga na bagenzi babo muri gereza kubw'imbabazi za Perezida Paul Kagame. Ingabire yari mu madarubindi yijimye, hejuru yambaye umwenda w'icyatsi, hasi yambaye umutuku n'isakoshi y'umweru mu ntoki. Kuri Bwana Kizito Mihigo yari n'ishapure mu gituza, ingofero n'umupira bya Fondasiyo Kizito Mihigo, niko bijya kuba umukara, ahetse igikapu cy'umukara mu mugongo. Hari sayine za mu gitondo zaburaga iminota mike, bombi bakomeye ku masura baratambuka baberekaho bashyira imikono yemeza ko basohotse mu buroko. Mu kiganiro bahaye itangazamakuru uhereye ku muyobozi w'ishyaka FDA Inkingi, yashimiye buri wese wamufashije mu myaka 8 yaramaze muri gereza, maze avuga ko muri rusange mu buyobozi bushya bwa gereza hagaragara ubumuntu.
Mbere byose ndagira ngo mbanze nshimire abantu bose bamfashije, umugabo wanjye n'abana banjye banyitayeho bagakomeza kunyereka urukundo. Ngashimira abarwanashyaka ba FDA Inkingi bakomeje kunyitaho uko bashoboye kose. Ngashimira ubuyobozi bwa RCS tumaranye iyi myaka 8, cyane ngashimira komiseri mukuru uhagarariye RCS muri iki gihe, kuko yazanye ikintu cy'ubumuntu mu magereza ngo abantu bose bamenye mu myaka amazemo ubu hari ikintu cy'ubumuntu mu magereza y'u Rwanda. Ngira ngo mushimire, nubwo hari taranoga ariko hari byinshi bakoze byiza.
Ku rugendo rwe muri politiki mu gihe yaramaze mu buroko, Madame Ingabire ati
hari byinshi byagezweho ndetse hari n'ibyinshi abanyarwanda dushobora kugeraho dushyize hamwe. Sinshidikanya ko rero kuba abantu batavuga rumwe cyangwa batabona ibintu kimwe ubundi bigomba kutubera isoko yo kubaka igihugu cyacu mu mahoro, tugagira imiyoboro inyuranye yo kwicishamo ibyo bitekerezo ihaburi wese mu bwisanzure kuvuga icyo atekereza nta nkomyi, kuko ari bwo buryo bwiza bwo gushyigikira iterambere rirambye ndetse no kubaka ejo hazaza heza ku rubyiruko. Nkaba mboneyeho rero umwanya wo gushimira Perezida wa Repubulika wafashe icyemezo cyo kundekura akasubiza mu buzima busanzwe, kuko ntekereza ko nawe ubabona yuko icyiza ari uko abanyarwanda twese dushyira hamwe, ari abatavuga rumwe, ari n'ubuyobozi twubaka igihugu.
Madame Victoire Ingabire nyuma yo gushimira umukuru w'u Rwanda ku mbabazi yamuhaye, namubajije kuki avuga ko kubasohotse asanga abarwanashyaka be nabo bafunzwe.
Ntabwo ari ikibazo kuko nanjye ijya nari mfunze, abantu bari bahari kandi ibintu byakomeje gukorwa, ntabwo ari ikibazo. Kandi nabo uko nsohotse ntegeza ko nabo bazasohoka, ntabwo ari ikibazo. Ndetse mboneyeho n'akanya ko gusaba Perezida Repubulika ubwo yakoze iki kimenyetso cyo kumfungura ko nabagenzi banje bose bafunze bazira bya politiki yose nabo mu bushishozi bwe yari uburyo nabo basohoka.
Kukuba yakomeza cyangwa yareka gukora politiki mu murongo w'abanya n'ubutegetsi no kukivuga ko yaba yarisabiye imbabazi umukuru w'igihugu, Madame Ingabire yirinze kugira icyo abivuga, havuga ko icy'ingenzi cyari ugushimira bagize icyo bamufasha, yizeza ko ibindi azabivugaho mu minsi iri imbere. Kumuhanzi n'umuririmbyi Kizito Mihigo nawe ijambo rye ryahereye kugushimira kubw'imbabazi yahawe, avuga kandi ko ku giti cye bizamugirira akamaro.
Nagira ngo umunyemerere ntangire nshimira Perezida wa Repubulika kuri iki cyemezo yafashe cyo kumbabarira. Icyemezo kigaragaza imbaraga ze z'umutima. Wenda benshi bari bamuzi imbaraga ze wenda z'igisirikare, ariko ubu noneho yagaragaje imbaraga z'umutima. Nagira ngo rero mushimire kuko ni icyemezo kigiye kungira akamaro mu buzima bwanjye bwite, ariko kigiye kugira n'akamaro igihugu. Igiye gutuma mbonana n'inshuti n'abavandimwe tutari duherukanye. Ngerageze nanjye nk'umuntu nyarwanda, nk'umuntu w'umusore kwiyubaka, ndebe ko na kuba kungira umuryango ugashaka umugore nkarongora nk'uko abandi babigenza. Nizere ko namwe mwarongoye, kuko sinifuza ko mwafunga mutararongora.
No ku gihugu muri rusange Kizito ati,
ndizera ko bigiye gutuma ka kazi nitangiye kuva nkiri muto ko gutanga ubutumwa bw'amahoro, ubumwe, ubwiyunge, ubutagoma, ubworoherane, imbabazi mu banyarwanda gakomeza kandi kagakomeza ku bufatanye na leta, ku bufatanye muzi ko fondasiyo yanjye, fondasiyo KMP, ibikorwa byayo byose yakomeje kubikora ku bufatanye n'inzego za leta. Ndizera rero ko ubwo imbabazi zibonetse n'ubwiyunge buzaboneka hagati yanjye n'izo nzego, tugakomeza gukorera igihugu tugana ubwiyunge tuguzuye, tugana ubumwe n'amahoro twifuriza igihugu cyacu, akarere, Afurika ndetse n'isi yose.
Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho Madame Ingabire yari yaje kwakirirwa n'umunyamategeko we Maître Gatera Gashabana na bamwe mu barwanashyaka, naho ku muhanzi Kizito Mihigo yari yasanganiwe n'abavandimwe be ndetse nabo muri fondasiyo Kizito Mihigo, kuba bari baje ku ruhande rwe ku mpamvu zabo bwite birinze kugira icyo badutangariza. Victoire Ingabire yaramaze imyaka 8 mu buroko, yari yarakatiwe gufunga imyaka 15 nyuma yo guhamywa ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu mudendezi, ibirego byakunze kwitwa na bamwe ko ari ibya politiki. Naho Kizito Mihigo yari yarakatiwe imyaka 10 y'igifungo, yaramaze minirengaho nawe yahamijwe ibyaha by'ubugambanyi bugamije kugirira nawe ubutegetsi buriho ndetse na Perezida Kagame. Ingabire nyuma yo kuva mu buroko yerekejwe mu murenge wa Remera i Kigali. Kizito nawe ikibagabaga. Iteka rya Perezida wa Repubulika ryasohotse mu igazeti ya Leta riravuga ko uwahawe imbabazi agomba kwiyereka umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze, akamuha imyirondoro ye n'aho atuye, bakumvikana umunsi agomba kujya yitaba umushinjacyaha rimwe mu kwezi. Azajya abanza kandi asaba Minisitiri w'Ubutabera uruhusa igihe ashatse kujya mu mahanga. Kutabyubahiriza bishobora kuba intandaro yo gutakaza imbabazi kuba zihawe. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tunyarukire mu Burundi, aho umuntu umwe yarayaguye mu gitero cyagabwe n'abantu bitwaje ibirwanisho cyabaye ku biro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu Gatumba, ku mupaka uhuza Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Diandons.
Ibiro bicungera uruja n'uruza muri zone Gatumba ku rubibe rw'Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatewe igihe cy'isaha 3 z'ijoro zo kuri uyu wa gatanu. Inzego za leta zivuga ko icyo gitero cyamaze iminota hafi 20. Abanyagihugu bo muri zone Gatumba mu micungararo yahabereye igitero bavuga ko bumvise urwamo rw'amasasu menshi kandi umwanya utari muto.
Twagize ubwoba cyane rwose, amashe tukuma tujya ndagwaye mugwe mu cyane musohoke kumva mugira isanganya. Habuti nkonyo nyinshi cyane rwose. Narasotse ndumvira ndasubira mu nzira ndagwaye mugwe mu cyane nkugira ingorane ngo musohoke muhe n'amasasi kuyataguma dica heju. Byatangwa
Inzego z'igisoda n'iz'igipolisi hamwe n'iz'ubutungane zazindukiye ahabereye igitero. Eka n'ubuserukizi bw'ibihugu bimwe bimwe mu Burundi nk'Ubufaransa n'Ububiligi bifuje kuhashika hamwe n'abo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, ariko kubw'umwanya munini barindiriye kugira ngo baronke uruhushya rwo kuhashika bahavuye bakata amamodokari basubira inyuma batahashitse. Aho nyene bahagarikiwe nko ku birometero 3 byo ku rubibe niho n'abamenyesha makuru bari bahagaze. Bemerewe kurengana igihe cy'inyuma ya saa 6 haheze nk'amasaa 5. Hagati aho imodokari z'igipolisi n'iz'igisirikare nizo zonyene zaguma zinyuragiranwa. Mu gipolisi basigura ko bariko barakura mu nzira ibyahononekariye. Muri ivyo harimo imodokari yo mu bwoko bwa fuso yari pakiye ibidandazwa hamwe n'izindi ntonto zari zihagaze zishika kuri 5 zamenaguritse ibiyo zongera ziratobagurwa n'amasasu. Hari n'inyubakwa y'ibanki Bankobu yamenywe amadirisha n'amasasu. Umushikiriza manza mukuru wa Repubulika Nyandwi Silvestre yagize ico ashikiriza ku rwego rwa leta avuga ko uwo mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho bakeka ko ari uw'abasuma.
Tuvuga ko ari abasuma kuko uravye aho barashe cyane cyane ku nyubakwa z'ibanki Bankobu, tukaca tubona rero yuko ahanini bashaka kwiba. Rero barasa bahagaze mu gihugu ca Congo.
Nubwo uwo mugwi warasa uhagaze mu gihugu ca Repubulika Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo umushikiriza manza mukuru wa Repubulika avuga ko ikiziga twasanze ahabereye igitero ku butaka bw'u Burundi cyarashwe n'abapolisi b'i Burundi bariko barabasubiza inyuma uretse icyo kiziga kandi cy'umuntu atashoboye kumenyekana kuko yaturiwe hari n'umupolisi yahakomerekeye umushikiriza manza Nyandwi Sylvestre asaba leta ya Kongo ko bofashanya mu gutuza bene iyo migwi
dusaba yuko inzego za Kongo zidufasha kugira ngo amatohoza agende neza izo nkozi zikibizama zitera ziva muri ico gihugu zifatwe zihanwe
mu ntango z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka abantu bashika 26 baragandaguwe mu gitero c'abantu bataramenyekana ku mutumba wa Ruhagarika muri komine ya Buganda mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu abategetsi bavuze ko abakoze ico gitero bazananye muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo bongera basubirayo Mugatumba ku rubibe rw'u Burundi na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Tugume mu Burundi igipolisi cyaraye kivumbuye ibinogo bitatu bihambwemo abantu batatu mu murima w'umunyagihugu wo muri komine Gitobe y'intara ya Kirundo Cegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano avuga ko abo bishwe ari abakora akazi ko gutwara abantu ku mapikipiki baheruka kunyuruzwa n'inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze mu ntara ya Kirundo
Nkuko bishikirizwa na Moyize Nkurunziza icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano byose bitangura ku itariki 30 z'ukwezi guheze kuri iyo munsi umwe mu bakora akazi ko kunguruza abantu n'ipikipiki yarabuze umujyango wiwe uca urarondeza mu gipolisi amatohoze yavuye yerekeza mu ntara ya Kirundo ahatowe ibiziga
igipolisi cy'u Burundi cyarasanze ibinogo bitatu bihambimo abantu ku mutumba Nyenzi zone baziro komine Gitobe mu ntara ya Kirundo mu murima w'ibitoke umurimo kaba ari uwitwa Hatungimana Samuel ibyo binogo bitatu rero byabihambimo abantu batatu muti none byagenze gute nuko kwigenekerezo tariki 30 z'ukwezi k'umunani mu ntara ya Muyinga hariho umuntu yitwa Habarugira Deni asanzwe akora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki yagenda kuri uwo mutumba ahenzwe n'umuntu amubwiye ko arakazi amuhaye maze ashitseyo uwo munsi ntiyagarutse
mu nzu ya nyine umurimo w'abatowemo ibinogo bahasanze inkofero zibiri zikingira igihimba cy'umutwe w'abagendesha amapikipiki bita kasike nkuru nziza avuga ko amatohoza yogeye kuri vimenyetso
yo Samuel wenyine nawe nyine yahavuye avyemerera yavuga byose nyine byagenze ko harakagwi bakorana bararamera umuntu afise ipikipiki nshasha bagaca bitwa ko bamuhaye akazi akaja kuri uyo mutumba aho yasanga ya abo bantu maje kuvuga bagatangura kumugurira inzoga maze bagaheza bakamwica buri kuburagorora uyu Samuel hatunga imana wenyine ariyemerera ko muri ico gikorwa kigayitse yarajejwe kwimba yarimba ibinogo hanyuma kabahambamwo
igipolisi mu ntara Muyinga cyavuye cyereka abamenyesha makuru kuri uyu wa gatandatu abantu bafashwe bagirizwa kugira umugwi w'abanyuruje abishwe muri abo cemereye abamenyesha makuru kuvugana n'uwo yarajejwe kwimba ibinogo byo guhambamwo abishwe we avuga ko yagiye arahembwa amahera ari hagati y'ibihumbi 410 ku gikorwa koze avuga ko yabikoreshejwe n'ubukene abakora akazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki mu ntara Muyinga barashima amatohoza yaraya kozwe n'igipolisi miburo juma arongoye ishyirahamwe ry'abunguruza abantu n'amapikipiki muri iyo ntara
cyo cyamire dushima nuko dukengurukira igipolisi cy'u Burundi cyashoboye gutegura abapeje b'ingamunyo n'abasanzwe baserukira igipolisi ngaha mu ntara Muyinga ko twashoboye kubabwira ko hari abantu banyuzwa bibwe amapikipiki hama bakadufasha mu cyo gikorwa izo nkozi zikibiza gashobora gufata
abunguruza abantu ku mapikipiki Muyinga barasaba nyabuna igipolisi gukomeza amatohoza bavuga ko igitigiri cy'abagiye barabura mu kiringo cy'umwaka bataraboneka bose
duhari ubuhaze nk'umwaka umwe nko muri 2017 wa mbere aho byatanguriye bambura murasiga sogwe ari mu ijoro cyo mutwara imoto imoto rikizije bamurashe no wa mbere yatanguye rero aho bande bagiye bagenda inyuma yiwe
bari umunane gushira ko no nde bari 9 bose hamwe umva mu 9 hamaze kuboneka batatu abo bande bangahe batandatu ntituramenye byabo ngo batarabonekana aho dusabwa ko boshishikara kurondeza nabo bakababaza aho baba barabashize kugira ngo kumbure ibiziga byacu tubibone
icyegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano asaba n'abandi babuze abawe muri ubwo buryo kwitura inyamirama bibegereye
kindi nuko ubushakanje bw'umutekano bumenyesheje abantu bagiye babura ababo muri ubwo buryo ko bakwegera inyamirano zibegereye kugira ngo amatohoza abandanye mbere kumbure n'ababahambwa handi canke n'ababahambwa ho nyene iyo nkora barateneye kuvuga kugira abandanye barondera togora hamanitse ababikoze bashengeze
abamaze guhagarikwa kumvo z'amatohoza bagera kundwe abandi baracyarondegwa n'igipolisi ku ruhara baba baragize muri ubwo bugizi bwa nabi muri abo bamaze gufatwa uwagirizwa guhamba abishwe ari mu bamaze gusohoka ibuhero ku kigongo cy'umukuru w'igihugu imuyinga mu buraruko bushira buseruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cijwe rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyu bakunze ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika na cyane cyane mwe mudatangwa kwa Nyaburunga. Muti none uno munsi tugiye kuganira kubiki. Uno munsi turi kutyaga ivyerekeye amasezerano y'amahoro no kunywanisha Barundi y'Arusha. Imyaka 18 irigoroye ayo masezerano y'Arusha atewe kigikumu n'abanyapolitike b'i Burundi bahagarikiwe na karere na Afrika na makungu. Hakaba hari kuwa 28 ukwezi k'8 umwaka 2002. Muri iyo myaka yose iheze ayo masezerano yabaye nk'umushinge wishyirwaho ry'amategeko n'inzego bigenga Burundi. Ayo masezerano yabaye kandi umwumvikano w'abanyapolitike bamwe muri bo mbere bakanayafata nk'ayakurira amategeko mu gihe ari nayo yakomotseko ibwizwa shingiro ryo mu 2005 riherutse guhinyanyurwamwo iryo mu 2018. Kurundi ruhande hari abanyapolitiki bemeza yuko amasezerano y'amahoro y'Arusha atajya hejuru y'ibwirwa shingiro bati uwo ni umwumvikano wa politiki usanzwe. Inyuma y'imyaka 18 irangiye ayo masezerano yemejwe n'abarundi yoba yabamariye iki? Mbega hoho hari utunenge twoba turi muri ayo masezerano canke twibonekeje mu ishyirwa mu ngiro ryayo? Kazoza k'ayo masezerano ni akahe muri kino gihe? Intambamyi zishobora kukabangamira zozo zoba ari izihe? Hokogwa iki kugira ngo ayo masezerano ashyirwe mu ngiro ku neza y'amahoro no kunywanisha Abarundi? Ibyo rero kugira tubice ijya nino turi kumwe n'abatumire babiri. Hari Honorable Alice Nzomukunda arongoye umugambwe Adele urunani rw'imvuga kuri. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse neza, ndaramukije n'abatwumviriza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Murakoze namwe. Turi kumwe kandi na Honorable Tatien Sibomana n'umuvugizi w'urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi. Honorable mwaramutse.
Ndabaramukije ndaramukije n'abatwumviriza kandi nibaza ko mu runani rw'abigenga Amizero y'Abarundi harimo pronet avuga rumwe na leta akamwe n'abana ya FNL ya Gwasa urumva n'abadasigana ndabavugira ntubavugira
uhavuga ngo kuvugira abadasigana
cyane ndabarundi
na urakoze reka kumbure mu gutangura mpere kwa Honorable Alice Nzomukunda mugambwe Adele urunani rw'imvuga kuri. Amasezerano y'Arusha imyaka 18 iraheze, hari icyo muvuga muti yaratumariye?
Ego amasezerano y'Arusha yaragize akamaro kuko yarafashije kugira ngo abarundi bashobore kunywana, kuko ingorane mu gihe bariko barayaharira ko yari ingorane ya iri hagati ya moko cyane cyane hagati y'abahutu n'abatutsi. Ibyo rero bikaba byaratorewe umuti ku buryo uno munsi ndiko ndaraba icyo kibazo cy'amoko nta kigihari, kuko uno munsi umuhutu aratambuka akitwa ko ari umuhutu, umututsi agatambuka akitwa ko ari umututsi, ndetse n'ibyo bintu baba bariko baravuga bishobora kuja mu ngiro bakavuga bati ibibanza bigabanganwa biza kugabanganwa hagati y'abahutu n'abatutsi, umuntu bakamurondera bakamwita uko yitwa. Ivyo kera ntivyari bihari, iyo ni intambwe nini yahabaye. Ayo masezerano y'Arusha rero kubijanye n'amahoro yaje kuhirigwa n'amasezerano yo guhagarika intambara, kuko amasezerano y'Arusha ubwayo yonyine ntihagaritse intambara, ntiyazanye amahoro yonyine, kuko yarinze gushigikirwa nuko habayeho ayandi masezerano yo guhagarika intambara yasinywe ico gihe n'abari bamaze kurangira gusinya ayo masezerano y'Arusha hamwe rero n'abari ko baragwa nyigo yarikiragwana ivyo rero ndibaza ko ari ikintu gihambaye cyane twashitseko hanyuma turumvikana kandi n'ikintu kijanye niyo gabanganywa y'ubutegetsi kuko muri iyo gabanganywa y'ubutegetsi rero hagati yayo moko najyo nyine ryagerera kurikizwa kugira ngo abantu bose biyumve ko barimo mu butegetsi ivyo rero byarashizwe mu ngiro birakurikiranwa mugabo ikintu cagiye kiribonekeza nuko amasezerano yashamaze gusinywa abayasinye bahagaze ahanini kuri ico gisata cigabanganwa y'ubutegetsi gusa ibindi bisata byagiye gushigwa mu ngiro mu nyuma ndetse ugasanga yuko niyo hariko haraba ugusaba kuyashigikira usanga biguma bishingiye kuri ico gisata cigabanganwa y'ubutegetsi hariyo rero bisata byinshi ibintu byinshi byari byategekanijwe muri ayo masezerano byaragiye mu ngiro ndetse n'ibya nyuma byagiye mu ngiro mu ntango z'uno mwaka mu mpera y'umwaka uheze kubugero rero bibonekeza yuko hariho intambwe niniya yari yaragize mugabe igihambaye nuko ibiri muri ayo masezerano byashizwe mu bwirizwa nshingiro bwirizwa nshingiro n'iryo rikaba ryamara iriho yarashizwe mu bwirizwa nshingiro mu 2005 ndetse uno munsi mu bwirizwa nshingiro ryo mu 2018 nkuko byari byanditswe yuko iryo amasezerano y'Arusha ashobora gusubirwa akarabwa neza yuko hageze yuko ibiyagize bihagarara kuyashira mu ngiro bararavye rero basanga ibihambaye baravuga bati naho bohindura ibintu mu masezerano y'Arusha ibintu bijanye nuko abarundi baguma banywana yuko bitokogwa ivyo rero ntibabikomakomye
bivuga ko ibiri muri Arusha twovuga ko iri muri Arusha vyoba biki byaraterwe mu ibwirizwa nshingiro uko byakabaye
ego niko byagenze ivyari bitegekanijwe mu ibwirizwa muri mu masezerano y'Arusha byarashizwe mu ibwirizwa nshingiro kuko mu ntango ico gihamba ico gisata navuze gihambaye nkuko ari cyo nanone bashigishingira ko ikintu cyo tuma haba umutekano umuke ukutumvikana ukutanywana mu Barundi ku ico kintu bo cirinda niko rero byagenze mu mabwizo nshingiro y'uno munsi ibyo bintu byarahagazwe ko cyane kugira ngo ibyo bintu cyane cyane byo kugabangana ibibanza mu mwoko bigume birimo
kugira ngo ibyo nshingiro rihari uno munsi ntacyo rihungabanya ku masezerano y'Arusha
kubwo nabisomye ntacu nabonye bihungabanya kuko bayashize ibyo bintu bavuga ko bihambaye bandika ko bihambaye bitoko mwakomwa byarashizwemo
urakoze honorable Tatiana Sibomana uvugize amizero y'abarundi
hariyo cyane barimo
ibyo bamaze kuvuga biri mu byo Arusha yatuma yamariye abarundi hari byo muvuga muti nokongera ko
yego bo hariho bimwe shigikiye n'ibindi byinshi bitari byo icyo no hera ku bwa mbere
nuko
jewe icyo kibazo no kicishura mu bice bibiri kugira umuntu abone neza ingene amasezerano y'Arusha yagize akamaro canke atakurikijwe canke ariko arasubizwa inyuma ko byose biriho kugira barigeze baruraba kandi mu masezerano y'Arusha bavuga ko ari urwego rw'umutekano
ubundi ntibigeze baruraba
rwagumye
oya wagiye mwabavuye mu ishamba gusa cyangwa gwagiye
urumva ligeze ba ko baravuga ngo imigwi yo mu namashinga amateka imigwi izokurikirana ingene ivyo bintu biriko birashirwa mu ngiro ligeze baraba nk'akarorero bati ugwego guperereza ko bavugamwo ibitigiri byukungana turavya moko ibi niko bimeze cyagumye ko hanyuma rero ubutegetsi buhindutse ubu rero byaciye biba nk'ubwego bw'umugambi ubu rero ibwirizwa nshingiro ruhejeje kubi reka ndakubarira igituma ushatse n'ibitigiri nubiguha si ibintu tunyegeza aha na sena noguha raporo iheruka gusohora yaratanze na rekomanda kivuga iti murabe mu rwego rw'iperereza iyo ni raporo ya sena si raporo ya jewe
ni urwego rw'iperereza
rero
abahutu gusa bimwe
abahutu gusa ni urwego rw'abahutu gusa kandi nabo nyine ntuvuge ngo ni abahutu ni abamilita b'umugambi wa CNDD kuko hariho exclusion ethnique politique
ni ukuvuga ko hari ugukumira gufatiye
hariho gukumira gufatiye ku moko muri urwo rwego naho hakaba n'urufatiye rwa politique ibyo byo biriho no mu yandi ma ministeri ibitigiri twarabitanze n'ibintu byanditse
honorable Alice Nzomukunda Kazoza kaya masezerano ya Arusha naka?
Kazoza kaya masezerano ya Arusha nkuko nanabivuze ko yamaze kuja mu mbwirizwa shingiro yateretswe mu mbwirizwa shingiro. Kazoza kayo nuko abandanya kurikizwa muri iryo bwirizwa mu gukurikiza iryo bwirizwa shingiro ibice byose bijanye nayo masezerano. Igihambaye rero nuko abantu bokumva yuko ibwirizwa shingiro ariryo rikorera koreshwa mu gihugu ayo masezerano akabaho nkaho ari icyo twitwararika kugira ngo dutahure neza icyo bacaranditswemo kiba kiri mu bwizo shingiro umuntu abatatahuye neza icyo ntariko ndemera nuko twokwama turiko turayaharira ko igihe cyose kuko uri kuraraba ingene ibintu byari bihambaye bavuze ko barinda kugumizamwo byari byo bijanye n'igabanganwa ry'ubutegetsi mu moko kandi n'ukuri uri kurabiraba ni nayo ntumbero niyo ntango nkomoko y'intureka zagiye ziraba mu gihugu nico gihe hari ndahaja kuganirwa yarusha byari bivuye yuko habaho gusabikanywa nabi ku butegetsi hanyuma hakabaho n'inzego ziharijwe n'ubwoko bumwe na cyane cyane muri byo by'umutekano ugasanga rero harabaye ubwicanyi ibyo bintu bimaze guhagararirwa ushiko n'umusi bikaba biriho simbona ikindi kibazo abantu borinda kuja hanze y'igihugu bakarinda guhamagara abanyamakungu kugira ngo baze kuduhagararira ngo duharire kirya kintu canditse muri ajya masezerano.
Honorable Tasiano kazoza kayo kabaye kahe amasezerano y'Arusha.
Yagishura mu duce tukeye kandi ntarinze kuvuga amajambo menshi. Ugawo nagira abariko baratwumviriza. Abariko baratwumviriza.
Uco bigaragara.
Bumve ko kuri Paris. Uronse 48% ku ijana. Ubundi akagira 52% agashafata ingingo zose nkuko utari muri Assemblée Nationale.
Umvise cyo kintu
ndakabaza.
Mumbarize. Umuntu atarabesha kumugaragara.
Reka ndabandanye
simbe.
Abatumviriza barabyumva barumva ko mbesha nabi. Kazoza rero naka. Ubwa mbere tuvuga kazoza duhereye.
Birababaje.
Kungena ayo masezerano.
Ubona abarundi basirikirwa n'abantu nabo.
Sasha yo bari ko nubu sinje zivuganisha ha ko bazero biko na wewe nibaza ko bazero biko na jewe kamwe
bangwe weje kula ko kazoza
uri muri bamwe biyumvira yuko atari babajijwe atacyosho
sindigeranje yo namwe mugitwaye neza naye mumaze kuca kazoza ubwa mbere ho tukavuga tubanje kurabyo yavuye kure abantu barushe abarundi barushe nabagiye kuyaharira bararushe namakunga araruha aratanga uburyo bwinshi nico gituma icya kabiri namasezerano y'abarundi sari mugambwe kanaka uba sende dumus cyangwa ubundi ushobora kuvuze cyo
cyo ni gice cy'ambere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko tuyaga ivyerekeye amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi y'Arusha.
Nshimire mwebwe mwese mwadukurikiranye muranige mu banki no mu vyanyu naho gutaha.
Arakoze Jerome Niyonzima utugejejeho ikiganiro kwa Nyaburunga. Ni naha dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Dushimire engineer wadufashe mu banga bw'ibyuma na Innocent Kimenyi wadufashe kugiranya aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.